dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku Burundi turaha ijambo mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera I Nairobi muri Kenya.
Urakoze Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'Imana kigaruka ku bijyanye n'icyuka cya politiki mu Burundi. Uburundi kuva ku itariki ya ndwi ukwezi kwa gatandatu 2018 bugengwa n'ibwirizwa nshingiro rishasha. Mu mpinduka ryazanye rije gusubirira 2025 harimo guhindura imyaka y'ikiringo cya perezida avanwe kuri 5 ishyirwa ku ndwi hamwe no gutandukanya amatora. Mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ayo ashinga amateka bakenguza amateka n'abahanuzi b'imitumba n'amakomine yahora atunganywa mu mwaka umwe mbere mezi yegeranye ubu ayambere azokorwa kwayo mu gihe gitandukanye na kabiri. Urugero amatora ya perezida azoba mu mwaka wa 2027 mu gihe ayandi azotunganywa mu mwaka wa 2025. Ni inshuro ya mbere bikozwe kubera inzego zorangiza ikiringo arizo zigengwa n'iri bwirizwa nshingiro. Ni zavuye amatora y'umwaka wa 2020. Umukuru mu rwiseni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Icheka Vyakazihise arazi ko ari ikintu kibwirizwa kwitegurirwa neza na rirya intara mu matora ya 2025 zizoba zatubijwe zikavanwa kuri 18 zikajira kuri 5 gusa. Aherutse gutuma ko amenyesha amakuru mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kugira basigurire uko umurwi wiwe uri kuritunganya.
Hari ugutegura intererano yo mu rwiseni mu gutegura ibwirizwa rizogenga amatora y'imirice. Murabizi mwese amatora ya magengwa n'amategeko. Mu gihe cy'imbere yayo nihayo mategeko ajaho canke agasubirwamo. Seni rero umugwi washize mu ngiro ibwirizwa rigenga amatora ryo muri Rusama 2019 twarabonye bitworohera gushyira mu ngiro be n'ibitoroshe. Muribuka kandi yuko habaye isuzuma inyuma y'amatora ya 2020. Isuzuma ryahuriyemo n'abegwa n'amatora bose maze bagashikiriza uko babona byagenze hamwe n'ivyo babona byo hinduka. Icyo ni cya kabiri. Akaba ni cya gatatu rero ni ibwirizwa rishasha nimero 1.5 ryo kuwa 16 Ntwarante umwaka w'2023 riheruka gutorwa riringaniza busha intara amakomine abazone imitumba n'ikartiye. Ibiri muri iryo bwirizwa bitegerezwa kwisungwa mu gushyiraho iryo bwirizwa rishasha rizogeka amatora. Ivyo vyose tubishyize hamwe rero ibikeneye guhinyanyurwa bice bimenyekana. Ivyo rero muri kino gihe twaravyegeranije turiko turabihanahana ivyumviro kugira tubishyire mu nteguro tuzotanga ku babijejwe hanyuma muri vyo hazobonekemwo ibizoshyirwa n'ibwirizwa rizogenga amatora ari mbere. Hari ikindi cya kabiri ni ukumenya ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishirizamwo ngo baje mu matora yimirije be naho bazotorera. Niki niko kwa catanguye kandi kizobandanya mu bice bikurikirana bitandukanye. Iki gikorwa naco nyene gitegerezwa kwisunga ibwirizwa rishasha tumaze kuvuga ryasubiyemwo iringanizwa ry'igihugu kuva mu ntara gushika ku mitumba na kandi. Nta tora risa n'irindi kandi nivyo uko byagenze mu matora ya 2010 siko byagenze amatora yakurikiye n'ayandi yakurikiye n'ayandi yakurikiye. Ni ukuvuga rero uko amatora ashitse niko abahinga bayatunganya bitegura kugira ngo bayatunganye neza tutibagiye n'uburyo bw'amafaranga bukenewe. Ikindi gikorwa kandi nigikorwa co kwigisha no guhimiriza abenegihugu kugira barangwe n'inyifato ibereye mu matora. Iki kirahambaye cyane kuko amatora meza igihugu gikeneye kandi anezera benshi ashikwa ko igihugu kirimo amahoro kirimo umutekano n'ituze.
Ndegano n'icyuka cya politiki cyifashe gute muri kino gihe n'abakuru cyangwa abateruka imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi nabo nyene bamaze igihe basigurira abanywanyi bayo ibijanye n'iyo ndinganizo nshasha. Ijwi rya Amerika ryashimye kubigarukako muri kino kiganiro dusangira ijambo. Turatangura tubibaza Felicien w'u Burundi umukuru w'ihuriro ry'imigambwe mu Burundi.
Jiwe amatwa nsumira n'amaso anyereka ubwambere na mbere mu byo njejwe mu ihuriro ry'imigambwe yemwe n'amategeko mu Burundi cyembo nicuka kimeze neza imigambwe ihurikiye mu runani kwemera amateka mu Burundi ariyo forum mbona ibikorwa tubikora uko uko byamye abatwara imigambi itandukanye turakora amanama nkuko terekanijwe turi muri ayo manama nta bibazo mbona byerekana yuko bari ingorane aho ngeza jewe nta kibazo uravye mwitegurwa biriko biragenda neza ucona ko no mu matora nyezira bizogenda neza kiritse gusa ko nk'umurundi mu mutwi wiwe yumva ko matora atazogenda neza akacabwa ko atazogenda neza ubundi ho ubiravye ibiriko birakogwa naho ibikorwa nyezina byerekeye gutegura neza amatora bitaratangura nk'ubu nibaza ko byimirije vuba rero byo nkavuga ni mbo nimba imbere y'amatora itegurwa ariko rigenda neza amatora bizogenda neza kiretse urabona arashobora kwaduka ingorane canke umuntu ataba yiteze bimwita mu gifaransa les imprévus ivyo navyo umenye uko bitunganya bibaye bishitse murakoze
ico cuka ciza na Olivier Nkurunziza rongoye umugambo wa Dasigana Ipona warondeye intayo kwikukira mu Burundi yaremeza ko kihari mugabo avuga ko atahose bwose kandi ko ico gihe cyo kuba maso kurusha kubanyepolitike uko niko yavyiganijwe ijya Amerika
mu Burundi nk'umugambo w'abadasigana turemeza neza ko icuka cha politike ubwa mbere mu migambwe sinovuga ngo ni kibi cyane kuko tugiye ku rubuga rwa politike nk'umugambo w'abadasigana baraturira tuhagira inama n'abanywanyi mu gihe nk'iki ni baratangura kugwana ngo bacanemwo ngo umuntu yagiye ku nama ngaba musimbire ko ariko hariho hamwe hamwe usanga bihari bisaba rero ko tukumiza ko duraba kugira ngo abanywanyi b'imigambo itandukanye nibasimbiranireko ariko hariho mu gihe nk'iki icuka cha politike cyica gitangura kuzuruka hagati mu migambwe aho mu migambwe abanywanyi bapfi bicanye biriya ugasanga rero nabyo nyine biratera icuka cha politike kibi igihe imigambwe hagati yabo haba hariho amahindagu birashobora kuba mu migambo itandukanye saba ari umugambo urumwe yaba umugambo uri gutegeka birashoboka yaba umugambo yindi no mu yindi migambo ariko tuvuga ko muri rusangi ata bintu twovuga ngo abanywanyi nkuko twari tubisanzwe abantu bakubitana banigana ku kibuga ni igihe rero cyiza cyane ubu nyine abantu bakwiye kwegerana kugira ngo dutangire urwarukane rusubire kunigana ejo nitwumve ngo imbonera kure ngo abajereri ibyuma by'indege batangwe gusimirana ni igikorwa cy'imigambwe kuko imitwe y'abakuru b'imigambwe itangura kugirirwa abantu batangura kuvuga amadiskuru yo guhimiriza abantu gukora ibicanye biriya ibi nibyo dutegereza kugabirako ariko rero mu kibazo nishije wambwiye muri rusange sinovuga ngo muri politiki ngo imigambwe cyangwa iriya bariko barasimbiranira ko mw'iki gihe biracagendeka
mugabo haragwa kagaruka akavuga ko hari uduce tumwe tumwe abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD batorohereza imigambwe harimo na Iprona aravuga kimunezera kurusha mu gutora umuti akanagira ko batubwira muri rusange icyo yibaza ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu agereranya n'adasanzwe kubera imvo yerekana
ndaje kurubuga n'imigambwe inaniwe kuko intiratangura kuje sinovuga ngo uri ibintu bikorwa bya politike n'uburyo bwinshi abantu benshi bakunda kugenda amatora ariko aragera ni naharya iyo abamigambwe yabitangura hakiri kare twebwe umugambwe w'abadasigana turi ku rubuga mu ntara zitandukanye mu mazona ariyo turabona ariko turamaze kubona imitego y'abantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi mu mazona mwamwe batarumva yuko imigambwe iza gukorera yo ugasanga umuntu aradutse aserukira umugambwe w'ucamwe umutuma ngo nimugire inama ngo kandi umusitaneri yaguhaye uruhusha ibyo mu minsi heze byarabaye muri komine ya Giteranyi muri zone ya Tura abadasigana bagiye mu bikorwa umukuru w'umutumba arabanyira arababuragiza ariko turinda guca kwa musitaneri duca ku bakuru abana murumva yuko ibikorwa iyo biriko birakorwa henshi cyane ushobora kumva mu ndoni nyiza ariko icyo nshima ni uko ibyo bibaye ubu babitorera inyishu kandi abantu bakabona yuko hariyo ingendo itegerezwa guhinduka ko imigambo itegerezwa gushika mu makomine no ku mitumba amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatanu ubwa mbere ni amatora adasanzwe ni amatora ubwa mbere tuzaba tugize y'abashinga amateka n'inama za komine n'imitumba ariko kandi tuzoyagira n'intara zahindutse ari izindi nshasha n'amakomine yagutse ni ukuvuga ngo inama za komine zahindutse n'amatora rero tuzogira ubwa mbere hari ibintu byinshi byahindutse ukuntu twahora turondera amajwi mu bagize inama ya komine arahano bahora bisaba a conseil électoral noy ubuzo saba ko abantu bagwiza amajwi amakomune yahinduka
gabakhire banza bitonde no mukuru umugambwe w'abanyamahoro wa TDR arashi mu kicuka cha politike cyifashe ariko wagasaba ku inama n'ingingo byo kwama biranga abanyepolitike n'ibisata bya leta n'abanye nasanga amatora yo mu 2025 badasanzwe yakemeza ko ariyo ya mbere kuva Burundi bwitwa izina hazohiganwa imigambi atabishobisho birimo abivuga fatiye kuri kahise
Kwa mga mga pederu wa mbetu wa shima koti kwa tulegeza matora ichuka chifashe neza imigambwe wanyi mahoro n'umutekano n'abanyagihugu babanye mahoro n'umutekano kandi rwana kuno munsi abanyagihugu abene gihugu bya politiki bitakibarangaza cyane basigaye babanye mahoro n'umutekano cyari turagishima cyane mbere dushimira n'inyana icyubahiro mukuru w'igihugu uravye ingendo yafashe yarerekanye ko inyuma y'amatora imigambwe kuri kuba neza akavuga ko gikora ari umwene gihugu imigambwe atacyo bimaze ibibazo dufite ari iby'ubukene zo kwirwaniza hamwe ubu rero n'ukuri nta mugambwe n'umwe bagirwara keretse imigambwe ifite ibibazo hagati yayo indani mu nzego ariko muri rusange twe turashimye n'icyuka cya politiki cyifashe amatora ya 2025 amatora rero atandukanye n'amatora yose yabayeho mu gihugu kuko n'amatora azoba batora atamukuru w'igihugu atogwa ibyo barundi bari bamenyereye kandi n'amatora ugiye kuraba azobashingiye cyane ku migambi gusumba ibishobisho nk'uko mu matora yahereye aho kuko wasanga kumbe nabibukije nko muri 1931 wasanga abarundi batora kubera kwikukira ugasanga mu 1933 abantu batora uravye bwo kwinyene byari bimeze byarumvikana kandi abantu bari banyotewe demokarasi 2005 abantu bari banyotewe igisoda cy'igihutu 2010 kwari nk'uko ugiye kuraba mu 2025 abarundi banyotewe iterambere nibyo biza imbere bisaba rero ko ari amatora abantu badoshira imigambi imbere bakerekana ingene bayisigura n'ingene bazoyishyira mu ngiro naho rero twe umugambo wa PDL twiteze kuzoronka ikibanza kimeze neza muri amatora kuko imigambi turiko turayitegura kandi twarayiteguye kandi turabona ingene tuzoyishyira mu ngiro hamwe abarundi bo twizera
avuga ko kubona intara zaragabanijwe bizorohereza imigambwe gusa afite impungenge ko bajejwe intwaro badahura kenshi n'abaserukira imigambwe nk'uko bari babisezeranye
ni madaka tari ntambamye kuko imigambo yose yaduhuriye ko ku byo bintu bishasha twese rero tuko turakorera mu bintu bishasha ndetse twe biradufasha cyane kuko urumva intara zaragabanutse zaba dufise abaduserukira batanu ibyo bizaba byoroshye cyane no kugira intonde burya bizokoroha cyane kuko ndabahakarura nk'ubu bavuga bati imitumba yose muri kose y'ekominari bajye n'inama makomini umutumba wose tuzaza ko buserukiwe mugora byo n'umunsi nyine amakomini ameze urabona ko bitazokunda ucyumva ko bizosura kutworohera kuko bati akankarurero uzosanga mu ikomini n'abahanuzi wa jamu 2025 abo rero bizaba byoroshye kubaronka ku migambo kuko ibyagiye bitugora cyane cyane kwa rukuru nk'abantu ku mutumba ba wose wa rusansu kandi n'ubujye bizokoroha kuko ufise abarongoye intara gatanu n'abarongoye amakomini 22 biratandukanye n'igitegeko cyari gihari nahareme na cyo mvuga ko dusaba umushikiranganje w'intore hagati ko ari ibintu byatangura gukorwa hakiri kare kugira ngo tube turabitorera umuti aho nibijyanye n'iteko rigenga amakomini byo barirajya kugira ngo tumenye ingene bizaba bimeze mu makomini no mu ntara iteko rigenga amatora kugira tube turabyisunga hamari yakoresha n'amana ngo yatangusha urupapuro rw'inzira rwerekana ingene tugiye gukora amatora ataburengeye karindwi ubundi kuva 2018 twatwayihangira ko buri kwezi imigambwe ibonana bari kumwe n'abarongoye intara kugira ngo umugambo wagize ikibazo mu kwezi ucu bivugira nga kugira ngo uzokurikira abageze intara babikosora na hari bisaba kama nama yobwizwa hama nizo mpapuro dukeneye ayo mategeko akaja habona ariko kandi turasaba ko bishobose leta yofata mu ngongo imigambwe kubera hajya imigambwe nta buryo dufise ugasanga rero kumbura imigambwe ntigiye kuri ku rubuga ngo ikibire hose ibishobora gutuma kumbura hazokwitoza imigambwe mike bimwe rero yantu ari rusange twari dukeneye ugasanga kumbure umugambwe umwe cyangwa imigambwe ibiri niyo yihariye ubutegetsi
mu kwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yahagaritse ibikorwa by'umugambwe SNL umaze igihe ufite ibibazo hagati y'abawugize yavuze ko yirinze umutekano muke ushobora kwaduka n'imishyamirano hagati y'impande zibiri zitumvikana hagati mu kwa munani 10-20 bagize komite nyobozi bavuze ko bakuye agatongo wasa ku burongozi bw'umugambwe umupinzani w'ubutegetsi w'ibihe byose yahoze ari indongozi y'umuhari w'inyeshyamba z'abahutu za FNL yabwirije umugambwe uri ku butegetsi kugomba gusambura umugambwe wiwe
igitangaza ni uko tugeze tuti dutunganye umwiherero aho n'abo bantu twaba turi kumwe kugira ngo dusuzumire hamwe inyifato ibereye indongozi hanyuma turabe n'ukuntu twotorera umuti ibibazo biri hagati yacu ubushikiranganje bwo bwavyanse kavuga yuko ari gukoranya inama y'ibiro bikuru by'umugambwe nkuko yemeje n'ikoraniro kaminuza ya 2019 aho rero tubonye yuko muri ibyo biro bikuru harimo abahagaze mu mabanga badashobora kwicara muri icyo gihe nk'abari mu biro bikuru kuko iyo ngingo itarakugwaho hariyo mvuga rero ntibaye n'ababari inyuma ababaye intege umushikiranganje aremera yuko umugambwe ari uburenganzira bwacu gukora ikoraniro kaminuza mugabo ikoraniro kaminuza riba umugambwe uri kurakora kuko nabyo nyine birategurwa niyugurura ibyo yugaye ku karenganyo kuko umugambwe nta kosa wakoze abo bantu cumi nareke kubaremereza umugambwe nareke gukoratisha umugambwe ari ubagira inama ahubwo nimba bumva yuko badashobora guca bugufi ntibakora umugambwe wabo wundi cyane babakire mu mugambwe sendi defitedi biboneye aho uri urabasunika kuko none bumva batashobora kubana n'abandi basenere kuko nabo cumi nyine nta bandi bari kumwe nabo nabo bizoguma gutyo bizogeta gushira ryari kuko yitwaza ngo afise amakuru ngo umutekano w'abantu ngo amaraso yoseseka kuva muri ari kiriya gihe cyose gusubika uno munsi hari ahantu murumva inyangamugayo zashamiranye kandi n'ejo ntazizoshamira mu mahirya y'ejo kuko iyo siyongendo y'iwacu turanka ikintu cyitwa ingimba ibyo ntibabimenye ntibabitahure hanyuma turekere uburenganzira bwacu umukuru w'igihugu yavuga ngo ubutungane ntibaze batahura none ubundi turiko turarengana ntategeko umushikiranganje turenganure kuko ntibaturenganije twebwe nta ngorane dufite n'amategeko y'igihugu nta ngorane dufite n'uyu n'uriya abo bantu cumi ntibarutishe inyangamugayo zingana uko zingana mu gihugu kuko gushika uno munsi nta cyaha na kimwe leta yotwagiriza umugambwe seneri wakoze cyotuma tubuzwa gukora ibikorwa byacu ahubwo umushikiranganje nareke kudadaza kuko uko adadaza niko tubona yuko ari kumwe n'abajya abantu kuko ejo bundi baranditse ngo azobaha igipolisi kize kubahashikiriza permanence kandi bukeye twarabibonye ubwo butumwa bwari bwaciwe mu matelefoni ku munsi wa gatanu bukeye ku munsi wa gatandatu twarabibonye aha rero ni ukuri abatware bo kwikubita agashi babayeho kugira ngo banwanishe abantu ntibabayeho kugira ngo bigire sinda bibazwa hanyuma abantu babe bonasubiranamo ishuri twifuza gushika hiyo
ibibazo umugambwe seneri ufite ni uwo burundu atwara ihuriro ry'imigambwe ntabiyobewe gusa avuga ko bitamwerekeye kubera utari muri iryo huriro
gusa ndaza amenyeshamakuru murakunda gutoza agatugwa ngira ngo mwaba mushaka kumbarira nkazijya ngorane mushaka kumbaza nkazijya ngorane ziri mu mugambwe seneri kijya kibazo caravuzwe kenshi mu bisanzwe bwa mbere na mbere ho umugambwe seneri mu ihuriro ry'imigambwe yemera amateka mu burundi ntirimo hanyuma itarimwo naho yoba irimwo mu gihe umugambwe ufise ibibazo hagati yabo amategeko ntarekuriraho ry'imigambwe kuja kuraba izo ngorane haba hasigaye yuko umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu ajejwe ibikorwa by'imigambwe aba ari we afata ico kibazo mu minwe haba hasigaye yuko umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu ajejwe ibikorwa by'imigambwe aba ari we afata ico kibazo mu minwe aho bigeze naho mwese murabizi
Frederike Bambuga inyumbira yahoze cegera c'umukuru w'igihugu ubu akaba ari mu buhungiro mu gihugu c'Ububiligi amenyesha ko mu Burundi hasana hari umugambwe umwe gusa Saint David uri ku butegetsi yiganira rya Amerika imbona imvano y'imigambwe myinshi mu Burundi
umugambwe ni ishirahamwe ry'abantu baharanira ivyiyumviro kugira ngo ivyo vyiyumviro bitware igihugu canke baje bafashanye n'abandi amatora aheze kurongora igihugu yamara uravye kandi iwacu ingene imigambwe yaje mu 1960 na mu myaka 1961 ababirigi bagomba gusubiza igihugu kubera ko atakundi bari bugire barazanye ikintu cyitwa imigambwe kugira ngo habe amatora ayo matora atume haba abategetsi bandi bavuye mu banyagihugu ntibyari bibi ngabe ikibazo ni uko burya imigambwe n'amacakubiri mu y'amoko canke y'intara byariko biravuka kandi bigakomezwa mu gihugu ntibyari kumenyekana n'imigambwe nico dutuma imigambwe twagize yacicokera mu njyane za moko ibibazo rero kiba kibyari kindi munyuma mlongochenda na kabiri perezida wiyo yagomba kugira imigambi myinshi kandi mu gihugu kubera ko ari haheze imyaka 2007 nta mugambi yari yari hari umugambi umwe mu byukuri wasanga ari abantu yende bavuga baterekana nje ndabikonoje habona uretse nka perezida daye byukuri wabona ko ari yari teguye kwiyumvira gutwara igihugu abandi wari kukibara cyari gushobora undavye abantu bibigambwe bari bahari umugambwe se ikintu kiba coroshe mwe nuko upfa gutora uko bitwara umwanya bitwara amafaranga bitwara cyane cyane ubwenge ubufise n'ineza kugira abanyagihugu yitafise ibyo kugira umugambwe biragoye rero nkavuga nti uyu munsi uburyo kugira umugambwe ntabwo nta buryo imigambwe ifise umugambwe ufise uburyo numwe witwa CNDD-FDD koko wibigihugu utonzwe no kwibigihugu rero gasana nta numugambwe n'umushora guhiganwa n'uyo mugambwe kubera kwibigihugu
asigura ko atamwizera w'amatora atunganijwe neza mu myaka ibiri iri imbere uhari
utarimo inyuma y'uwo mugambwe wa CNDD-FDD usanga ntacuvamwo kandi ugasanga abantu bawukurikira n'abarondera ko uwo mugambwe wobaha utuntu kubera ko uyu munsi abantu benshi barondera ikirirenza barondera uburyo kugira ngo babeho nacyo gitumye by'imigambwe nta bihari imigambwe ntayo kubera ko imigambwe ntishobora kubaho igihe hari umugambwe umwe udashaka iyindi migambwe wiba abanyagihugu wica abanyagihugu ugira ibibi abanyagihugu unyaga abanyagihugu iyo mugambwe ushobora kubonekana n'iyindi migambwe kuko uwo mugambwe ufise byose twagiye igisozo tutagiye igipolisi abantu ugasanga rero babwirizwa gutuna kwituna bugatondera ntacyo bashobora kumara muti none mu myaka y'2025 mbona warabiye ushobora cuka amatora ashoboka amatora azoba sinazoba n'amatora ni nk'ayandi yamaba reka ntitukiri mu matora amatora uyu munsi cyitwa ikintu gikoreshwa kugira ngo bironkere ubutegetsi gusa amatora nayo ubundi ko barondera abategetsi igihugu kirondera abategetsi ngo abategetsi babagirire neza sivyo namba nta nibyo uzobona vuba kugira aba bategetsi bahari bakihari kuko baramaze kunyegerwa n'ububi gito n'ukwikunda n'inda ndende ku buryo badashobora kwemera kuva kuri ubwo butegetsi ko nibahava bazobazwa byinshi hari ibintu byinshi bakoze kandi perezida aravuga ati wofuma arekura barya abanyororo bo bari n'intungane ugereranyije namwe ibyo niko murakora si perezida yabyivugiye byo nabyumvise ni ukuvuga urya mugambwe abantu benshi n'inkozi z'ikibi zambaye amakoti zitembera mu mabarabara zigendera mu miduga ukibaza ngo n'abantu ariko watwara imyaka nk'irya batwaye imyaka 18 ukaba igihugu kimeze kurya genda muri abanyagihugu bamerewe ni ukuvuga abo bani nka wafata bya binyoni biza bikirira amasaka bitanimye hame bikugurukira bikigira bibonye amasaka heze kugira na CNDD-FDD nabagiranya n'uko murakoze
ariko Olivier Nkurunziza twarayipona yibaza ko bishoboka habaye ibintu bibiri imigambo igishije inama mu nteguro zose harimo ishingwa ry'inzego za seni hamwe no kureka indorerezi imva makungu zikaza kuyahagararira
inama ibwa mbere dusaba leta yuko nk'uko yatwemereye mu nteguro z'amatora zose yaba itegeko rigenga amatora yaba itegeko rigenga rizogenga amakomine ko imigambwe iriterera ntituzoryumve ryaciye mu nama nshinga amategeko n'inkingo z'amategeko kandi barabitwemereye umushikiranganji w'intwari wa hagati yarabyemeye ibi rero nibyo twifuza ko umugwiseni wojaho mu buryo imigambwe yiyumva nk'uko abo bantu baza dutegurira amatora abantu twizeye kandi duhira ku buryo imigambwe haba amanama ya hafi na hafi yo gutegura amatora ategura imitima ku buryo leta yemera kandi mu nteguro zayo ntibizomere nk'imyaka iza abarorerezi bazoze bave mu bindi bihugu kuraba amatora kwemerera abantu ko amatora n'abandi mu bindi bihugu baza kuraba ko yabaye mu muco ku buryo intwaro yitwararika kutaburabuza aba kuru imigambwe mu bikorwa byabo
umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama rifite abaserukizi mu gihugu cyose avuga ko umwitegemezo ku migambwe ari wose Jean Hakizimana
ahari itegeko umushanganji yasinye riri kuri imigambwe kwandika beforma bamenyesha ko bazogirisha inama mu bibanza kanaka je twavuga ko nicerekana ko icyuka atari kibi nicerekana ko imigambwe yidegembya kuko turabona imana batandukanye imigambwe hanyuma hari n'icyuka hagati imigambwe kubijyanye n'igihe twe turaraba aho tugize amaso amakuru duhabwa n'abadusukira nta cyuka kibi kihari cyotuma umuntu avuga ko mu migambwe atakwidegembya kuriho nta nyine migambi ikora byo umuntu yovuga ko bishora gutera ingorane igihe cyo tubona turavye nyine migambi itunganije nyine abantu batunganye batunganije mu migambwe turona ko byukuri hari intambwe zageze zategwa ikarubuga dufatiye nyine ndogo zinazo zifata amajambo zishikiriza imbere yuko twinjira amatora ni ibintu ubona ko byukuri no munsi ndwaruka bwo migambi itandukanye ariko ruhamagarirwa mu bikogwa ariko ruhamagarira gukorera hamwe ibyo rero gatuma kwidegembya kubaho byatuma abanyamigambwe bashobora kwitegura guhiganwa kwitegura kubwira imigambi abanwanyi babo ikambe no kwitegura kwinjiza abanwanyi bashaje imbere y'amatora y'2025 turabona ko by'ukuri hariho intambwe zikomeye zageze zategwa mu gihugu zituma umuntu avuga ko imigambwe ibanye neza kandi cyuka cyifashe neza ikambere atawo bwa kwa amatora y'2025 tazabashika mu migambo biyangara
uwo mwihwezo ahuriza ko na president Evariste Ndayishimiye yakunze mbere gutumira abarongoye imigambwe ku meza bagasangira irengwe n'ikiyago aha yari mu ntara y'Amakamba mu manuko kwa 2026 ukwezi kwa munani guheze mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe imbonera kure abagize urwaruka rwa CNDD-FDD
nagira mbanze ndamukanye urukundo icyegera cy'umukuru w'igihugu yaje kwifatanya n'imbonerakure mu birori aturuka mu mugambwe iprona umugambwe watwaye igihugu imyaka itari mike ndetse umugambwe washyizweho n'incungu yo kwikokera ku Burundi ndaramukije kandi imigambwe abaje baserukira imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cyacu kubona baje kwifatanya n'ugwaruka kwa CNDD-FDD byerekana yuko demokarasi yamaze gushinga imizi mu Burundi yuko imigambwe ari uguhuza ibyiyumviro byubaka igihugu
Mugabo Karinate Sake ya umushakashatsi muri DHB ishyirahamwe rikora amatohoza ku Burundi abona ko ubutegetsi bwivanga mu itunganywa ry'imigambwe abivuga afatiye ku bihano byafatiwe umugambwe SNL
Cette intervention du ministre de l'Intérieur semble tout à fait disproportionnée
Ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati ni indenza rugero turibaza igituma umushikiranganji yivanga mu bibazo by'umugambwe biraba abanywanyi bawo gusa kandi bitabangamiye umutekano w'abandi banyagihugu nimba hari ibibazo umugambwe SNL abanywanyi bawo nibo vyega kandi babwirizwa kwitorera umuti nk'uko vyogenda no kuyindi migambwe ikindi umushikiranganji yanditse avuga ko ahagaritse ibikorwa vya SNL kubera bitunganijwe n'inzego zitemewe nuko ivanga mu bikorwa byawo nibinumvikana ukuntu umushikiranganji avuga ko abanywanyi ba SNL bazobanza kuronswa uruhusha kugira ngo bagire amanama yo gutorera umuti ibibazo byabo ingingo yo kurungika abapolisi ku ngoro ya SNL n'indi ngingo ya gahuturu ubutumwa yatanze buratomoye leta ishaka kuburabuza ibikorwa byo mugambwe wa mbere utavuganwe n'ubutegetsi
ne vise qu'à entraver les activités du principal parti d'opposition
Ingingo ya 2018 amatora y'umukuru w'igihugu wazoba mwaka w'2027 nayo ayabashinga amateka bakenguza amateka abahanuzi b'imitumba n'amakomine atunganywe mwaka w'2025 mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'Imana rero je uri kaneza kibateguriye ndabike banuye naho ubutaha
turamushimiye Eloge Wirikaneza wateguye ikiganiro cy'uyu munsi dushimiye kandi n'abatumire bitabiriye ikiganiro cye namwe nshuti mutwumva aho muri hose twongeye kubashimira kandi namwe tubatumira kujya mwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi murakarama dusangira ijambo dusangira